Amashimwe abaye umwami wacu bw'amahirwe twongeye guhabwa yo kuba hano kugira ngo tumuhimbaze, kugira ngo dushimire Imana kubw'ibyo yadukoreye no kubw'ibyo yakoreye abandi benshi. Twumvise mu ijambo ry'intangamarara kandi turabizi twese, ariko ibintu tuzi bibwirizwa kuba ibintu bizima muri twebwe. Nabonye hano ko handitswe yuko ngo zimwe yatoranije byakoze mu gice cya mbere, mu gice cya kabiri cy'umurongo wa kabiri, ngo gushyira ku munsi yadugijwe mu ijuru ahejeje kugerera intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije. Iki kintu cyabaye ikintu kinini kuri jewe. Ijambo intumwa risigura ngo watumwe, intumwa nimba rero umuntu yaratumwe ategerezwa kuba ashoboye kuvuga uwamutumye. Mbega ni ishengero ryamutumye, mbega ni idini runaka ryamutumye, ninde yagutumye, ninde yagutumye, mbega ni ishengero runaka ryagutumye. Muri icyo gihe rero ubuserukira iryo shengero kandi riba rifite ibyo rishobora kukubaza. Utsaba gukurikira ibyo rigutegetse, ubu ufise ibyo ubwirizwa kurisigura cyangwa ubwirizwa gukora yagutumye. Ariko niba ari umwami yagutumye, muri icyo gihe ubwirizwa gukora uzi ko afite icyo azokubaza kandi utegerezwa gukora ivyo yavuze. Iyo amashengero agize umuntu atuma, ayo mashengero arakubwira iyo ukwiye kuja, icyo ukwiye gukora, aho ukwiye gukwiragiza ubutumwa, igihe ukwiye kumarayo, n'ibindi bintu bindi byinshi. Ariko iyo umwami atumye umuntu, muri icyo gihe amuha igikorwa agiye gukora, kandi umwami atakubwira icyo utegerezwa gukora. Kandi iyo ibyo nicyo kintu gikomeye gitandukanye cyatandukanya abakozi b'Imana bose n'abandi bakozi. Buri mukozi w'Imana yabazi icyo umwami yamusabye gukora, yamutumye gukora. Nowa ntiyari akeneye kwiruka ava ajyana ahantu hariya kugira abazi icyo akwiye gukora. Uhoraho yari yakimubariye. Mose ntiyari akeneye kwirirwa aravuga ngo umviriza akora. Mbega ubyibaza kwiki? Datani ubyibaza kwiki? Abiramu ubyibaza kwiki? Uhoraho yari yamubwiye icyo ategerezwa gukora. Hariho rero ujya murongo mwiza uvuga ngo ukore vyose bihuje n'ikigereranyo c'ivyo werekewe kuri uyu musozi wera, nkuko vyanditswe mu Kuvayo 45 murongo wa 40. Ntiyumvise amajambo gusa, ahubwo n'ivyo yabonye. Yaruvugishwa n'Imana kandi yakoze ivyo umwami yamubwiye. Eliya yaravuze ku musozi Karumeli aravuga ati no munsi haragaragara Imana y'ukuri yariyo. Kuherezo aravuga ati, kuherezo aravuga ngo mu bami ba mbere gica 18 ngo kugira bamenye yuko uruhoraho kandi n'umukozi wawe n'umusavyi wawe kandi ko nakoze vyose nk'uko ijambo ryawe rivuga. Bami ba mbere gica 18:36 mutabwa namu hari ahantu yavuze ati birashoboka yuko ushobora gucokora umukozi w'Imana cyangwa ukamutwenga mu gihe gito ukamucokora, ariko aravuga ati igihe kirashitse aho Imana izogaragaza ko hari icyo yamutumye kandi ko ari yo yamurungitse. Yari hageze igihe cyo kurindira. Iyo hageze igihe cyo kurindira, Aburahamu yarindiriye igihe kirekire, ariko mu kurindira turindira turiko turakora ivyo umwami yadutegetse. Aravugwa ngaha mu byakoze n'umwe gice cya mbere umurongo wa kabiri, gice cya kabiri cy'umurongo wa kabiri, gice cya kabiri cy'umurongo wa kabiri, ngo gushaka ku munsi yadugijwe mu ijuru ahejeje kugerera intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije. Areo birakwiye ko nababwira kino kintu. Murashobora gusoma yuko umwami yamagaye Matayo, Petero, Yakobo, Yohana na Zebedayo n'abandi. Ariko ni munyereka ahantu havuga yuko yahamagaye Yuda. Ahantu hamwe gusa havuga ko yahamagaye Yuda, ni muhanyereke. Ahantu hamwe gusa ahantu ho bavuga yuko yoba ariko araroba canke yoba ariko ari umutoza Koli. Yoba yamuhamagariye hehe? Murashobora gusoma, murashobora gusura mugasoma Bibiliya kubera iki? Nibaza ko atawe biza kubabaza hanyuma muraza gushobora kubinyereka. Hano haravugwa mu byakozwe no mu gice cya mbere murongo wa kabiri gice cya kabiri ngo gusa ku munsi yadugijwe mu ijuru ahejeje kugerera intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije atari kubahamagara gusa gushika ku munsi yadugijwe mu ijuru aheje kugerera intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije hanyuma ibyo biheze yacyaduzwa aduka mu ijuru hari ivyo yabategetse atari byo twe dushaka gukora ariko ivyo we yashaka ko dukora ndibuka uno munsi ndavyibuka kandi biranezera iyo ndavyibutse sinwenga ngo mvuge cyane ariko ndumva muri jewe binezereje iyo ndavyibutse ndibuka umunsi igihe naheza kwandika icete cya mbere gihanahanwa namaze kubivuga hano byari bikwiye yuko nshira ko umukono sinari gushobora kwandika ngo negereje no kubitura sinari gushobora kwandika ngo umushinga ntahe ni murabe ryiza ikicete nanditse naye nicaye aho kandi nkuko ndi hano muri kano kanya murazi ngiheza kwandika ubwo nyene murazi iyo uheje gukora ikintu aribwo bwa mbere aribwo bwa mbere ugikoze atari ikintu ukoze inshuro ijana mwatezwa kwishyira mu kibanza cyanje nari nicaye aho kandi nkuko muriko murumva ijwi ryaje muri kano kanya ijwi ryaciye ryumvikana mu mutima wanje ntiryari ijwi ryumvikana mu matwi ariko mu mutima wanje iryo jwi nararyumvise iryo ryungane numva riragarutse muri jewe kandi ngo ukora yatumwe n'Imana nta kindi nari nshoboye gukora kirenze icyo hanyuma rirasubira rigaruka ngo ukora yatumwe n'Imana mbega jewe nari gushobora kwibaza iki icyo gihe ariko hano haravuga ngo ahejeje kugerera intumwa muri mwe mu yera zimwe yatoranije ikindi kintu gikomeye si ikintu dupfa kwikorera gusa ariko tubwirizwa kugikora turi mugomba kw'Imana tugikore ngo ijambo ry'Imana rivuga kugira ngo gifatwe nk'ikintu gikozwe n'Imana atari uko mbere tuzonahanwa kuvya ibikorwa byose twakoze irindi jambo rivuga cyo kimwe n'iri nyene riri mu Baroma igice cy'icumi Abaroma igice cy'icumi ijambo ryiza cyane nashaka uno munsi ndabatera intege kugira ngo mugire icyizere umwami wacu mwizere Imana muyifatire ku ijambo ryayo kandi muyishimire kuko irishitsa hano mu Baroma igice cy'icumi turabona ubutumwa bwiza mu butumwa ku byo kurungikwa gutumwa turabona guhera ku murongo w'icumi na gatatu Baroma icy'icumi kuko umuntu wese azokwambaza izina ry'Uhoraho azokizwa mu murongo wa cumi na kane none bazokwambaza bate uwo batarizera kandi bazokwizera bate uwo batarumva kandi bazokumva bate atawo basiguriye ivyiwe cyangwa gatanu kandi bazosigura ivyiwe bate batatumwe bazosigura ivyiwe bate batatumwe kubikora umuntu yovuga ubutumwa gute kandi atatumwe kubikora hari ikintu gice kiza mu byumviro byanje ko ukwizera ko muri Bibiliya ariko kwemegwa imbere y'Imana gufatanye no kuvugwa kw'ijambo ari naryo jambo rivugwa nk'uko Imana yabitegetse nimubyandike neza ahantu uku niko kwizera kwemegwa imbere y'Imana atari ukwizera ivyo ari vyo vyose, ariko ukwizera kugaragarira mu ijambo rivugwa nk'uko Imana yabitegetse munsi y'uburongozi bwa mwe mu yera. Kuko ukwizera uko ariko kose abantu bose baragufise, ariko ukwizera gushobora guhagarara imbere y'Imana, uko kwizera ugufise n'uwumva amajambo y'umwami wenyine, amajambo yamugenewe. Kandi turi mu gihe aho inama z'Imana zose ziriko ziravugwa, kandi birakenewe yuko ivyo bikogwa nk'uko Imana yabitegetse. Bigenda bigaragara gose yuko ari vya ngombwa yuko dufata tugafata nk'ama ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana tukarifata nk'amakurusha ibindi bihe byose. Paulo yaranditse ngo nimufate nk'ama ijambo cyangwa mugume muhagaze ku ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone icyo nzokwirata ku munsi wa Kristo. Abifilipi 2:16, nimufate nk'ama ijambo, sinshaka ivyubahiro ariko nimugume mushikamye ku ijambo iryo twakiriye muri no minsi, na cyane cyane biciye mu ibango ry'ubukozi ya mwaratabara namwe. Umuntu yarungitswe n'Imana afise ubutumwa buvuye ku Mana kubw'abantu b'Imana muri kino gihe, kandi kuko yari uvugishwa n'Imana jambo yatugarukanye ku ijambo, kandi umugeni azoba umugeni jambo atagira karohe, ritagira karohe. Kandi ibyo tuzogira icyo tuvyanditse ko dufashijwe n'Imana. Igihe kirageze aho tubwirizwa guhagarika uruvange rwose, maze tubibe urubuto rw'ijambo ry'Imana utagira karohe, kugira ngo aho imvura y'agacika mvura izogwira ntihazobe hari uruvange mu murima, ariko hazobe umurima w'ingano zonyene. Imana niyo cyabona canje igihe nabona wa murima w'ingano zeze rwose haize imyaka myinshi ndavyeretswe. Mbere narabonye umurima w'ingano hariya muri Scandinavie, emwe umurima wasa n'uwo murima nyene neretswe, ingano zimeze nk'umuhondo, zimeze nk'inzahabu, nace ndavyumvira ko. Narabonye uwundi murima hano ntawovyemera, ariko hari hakirimwo ugwamfu, hari hakirimwo ugwamfu. Mbere umenga rurakuze kurusha ingano, kuri jewe ibintu bitumvikana, ariko naravyiboneye kandi naratangaye ndabibonye. Ariko umurima w'ingano neretswe kiriya gihe haize imyaka myinshi, zari ingano atakindi kintu kivanze, ata rwafu na rukeyi rurimwo, wari umurima w'ingano ijana ku ijana ata kintu kivanze, zitagira karohe. Ntibikwiye ko mutangara ubivye ibintu vyiza, ubivye imbuto nziza wimbura ibintu vyiza. Mwabitahuye? Sinzi nimba narabivugiye hano, ariko twese turi uruvange. Mbega namaze kubivugira hano, twese tuva mu mashengero atandukanye, tuva mu madini atandukanye, aho bavuga ubutumwa n'ijambo rivanze, ariko ubu Imana yaradusohoye idukurayo kubw'intumbero yera kandi iri hejuru. Rero ubwo rubuto rutagira karohe rubwirizwa kubibwa mu mutima utagira karohe nyene, rukabibwa kandi rukama rukamera, kugira ngo tuzokuremwo ivyimburwa bitagira karohe, atari ibintu bivanze. Ibi sinshaka kubivuga ko cyane, kuko nzogira icyo ndavyanditse ko ibyo bibwirizwa kwandikirwa imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Igihe kirageze, kandi ubutumwa bubiri buheruka ngo ijambo ryavuze n'iryo buto y'inkomoko, ubwo butumwa niyo ntango, niko rufatiro w'ibizoza byose. ni gurufatiro rw'ibizokorwa byose. Kandi ndazi neza nakekeranya yuko Imana byose yamaze kubipanga neza mu mugambi wayo, bihagaze neza mu mugambi wayo. Kandi nta muntu umwe akwiye guhagarika umutima. Ego kumbura ashobora guhagarika umutima, ariko ntihagire umuntu agera hashavura akumva ishavu. Ntihagire umuntu n'umwe ahagarika umutima, ahubwo twizigire Imana nzima. Subire mu murongo wa 15, Abaroma 10:15, ngo kandi bazosigura ibyiwe bate batatumwe kugira ngo bashobore kubikora. Canke nk'uko havugwa ngo bazosigura ibyiwe bate batatumwe kugira ngo bashobore kubikora. Imana ibiduhe, Imana ibiduhe. Hari indi jambo nashaka gusoma nihuse, hanyuma cyo tusozera hano muri Yosuwa igice cya gatatu. Ni cyumviro cyanje mwaheze iminota mikeyi, je ubwanjye sindagisoma. Gusa murongo wa mbere cyangwa wa kabiri, ariko iki cyumviro, iki kintu kivuga ku kuntu abansi baneshejwe mu gihugu cy'isezerano. Kumbure ivyo twobivuga ko ubutumwa, ariko nshaka nsome uno murongo, reka nsome uno murongo wa gatatu murongo w'icyenda. Yosuwa gatatu murongo w'icyenda. Yosuwa bari abisirayeli ati, nimwigire hano mwumve amajambo y'Uhoraho Imana yanyu. Murongo w'icumi araheza aravuga ati, iki nico kigira kibamenyeshe yuko Imana nzima iri muri mwebwe, kandi yuko itazobura kwirukana Abanyakanani imbere yanyu. Bona Abaheti n'Abahiwi n'Abaferizi n'Abagirugashi n'Abamori n'Abayebusi. Ntunga 11, eraba isanduku y'isezerano ry'Uhoraho nyen'isi yose igira ibitangire imbere kujya muri Yorodani. Ntunga 12, nuko nimurondera abantu 12 ibisi cyako tubite bako, kumbure ko tuzobigaruka ko umwami nabitwibutsa kandi akongera akaturongora. Ese kuna n'amajambo ari meza, amajambo Uhoraho yabwiye Yosuwa, yabanje kubwira Yosuwa, hanyuma Yosuwa nawe ayabwira abantu. Imana niwe yari yamutumye, ntiyari yaje kubera ko akazi kari kamuheranye aje kugira ngo yiyandikishe ku biro by'Imana, aho abantu akazi kaheze bashobora kuronka imfashanyo. Ariko yari yaje kuko yari yahamagawe kugira ngo agire igikorwa akoze, icyo gikorwa ashobora gukora. Haravuga nka ku murongo w'icumi ngo araheza aravuga ati, iki nico kizogira, icyo nico kigira kibamenyeshe ibiro byankoze ko cyane. Twasomye ngo Abafilisitiya, Abaheti, Abanyakanani n'abandi bose barabanse imbere y'inyonga z'Imana n'imbere y'abantu, maso y'abantu babwirizwa kuneshwa kandi bakirukanwa, kandi Abisirayeli babwirizwa kwegukira igihugu bihuje n'isezerano Imana yari yasezeraniye Aburahamu. Aburahamu we yaguma vahajaha mu gihugu cy'isezerano, nta buragamo yari afise. Ngo iki nico kizoba kimenyamenya. Iyo turavye iruhande yacu tubwirizwa ibikwita ibintu mu izina ryavyo, tukavyita izina ryavyo. Ubushobozi bw'ingwara bw'icaha, inkomezi z'umwiza zose zitegerezwa kuneshwa. Kandi kuri ivyo nivyo bizotubera ikimenyamenya yuko Imana ari nzima kandi kiri hagati yacu. Amen. Atari kuko tubivuga gusa, ariko kuko biriko birakoreka. Kandi dushobora kwikorera iyindi si itunganye, ariko tubwizwa kuvuga tuti, mwami turafise ukwizera guke kandi turafise ubwoba. kandi twebwe nta nkomezi dufise uravye ibintu biri imbere yacu. Ntituratahura neza yuko uri muri twebwe, ntituratahura neza ko uri muri twebwe yanesheje byose, ko yabitsinze byose, ntiturabitahura neza kandi ko yazutse mu bapfuye ku munsi ugera gatatu. Ubure hari ijambo nibutse ryo muri Yohana wa mbere igice cya gatatu, hano intumwa iravuga ngo imwe mu ya Antikristo n'ibindi bintu byose. Rero arandika Yohana wa mbere igice cya kane umurongo wa kane ngo mwe mwaramunesheje kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi. Amen. Ndibuka ubutumwa bwa Abrahamu aho ashinga intaya akavuga ngo uri muri mwebwe aruta ingorane zanyu, aruta ivyo mucamwo, aruta ingwara zanyu, aruta ivyo mushobora kubamwo vyose, uri muri mwebwe. Muri icyo gihe rero si twebwe, ni uwanesheje, ni uwatsinze, we yababajwe, yacumizwe kubw'ibyaha byacu, agakubitwa kubw'indwara zacu, igihano kituronkesha amahoro caguye kuri we. Amen. Kandi kumicagu yiwe twarakize indwara. Ubu rero ari muri twebwe kugira ngo akore ashitse igikorwa cy'ubucunguzi casozerewe, agisozere muri twebwe, aciye muri twebwe, asozere muri twebwe uko kuri kw'Imana. Ibyo bintu by'Imana bifadika. Yosuwa yaravuze ati iki nicyo kizokubabera ikimenyamenya yuko Imana nzima iri hagati yanyu. Murashobora kwibuka ko igihe Yosuwa na Kalebu bagaruka na bamwe cumi bandi bajya bandi bari barushe badende bukiwa atakwizera bafise, ariko bajya babiri Yosuwa na Kalebu bafashe ijambo ry'isezerano mu mitima yabo. Amen. Baravuga bati tuzobarya butsima, abari ko bavuga abanse babo guharura 14:9 nibaraba ku byari ko biraba, ariko baraba Imana nzima iyo yari yarabahaye isezerano. Ndabivuze nibigira nkana uyu munsi, niba twumva tunezerewe kubona abafilisiti y'abaganza muri twebwe ni ruhande yacu nagati yacu, uko biri kose muri icyo gihe Imana nta na kimwe dushobora kudukorera. Ariko dutahuye ko Imana ikeneye kwiyeka icyubahiro, kandi ko ikeneye kugaragara nk'Imana nzima hagati yacu, kandi kagaragara hati yacu ikiyerekana ko ariyo, ikeneye ko tumenya yuko guhera kuva mu gihe abaheti n'abaferezi bose n'ubushobozi bw'umwasi bwose ko baneshejwe, ikeneye yuko tumenya yuko baneshejwe. Kandi icyo nicyo kizoba ikimenyamenya, nicyo kizoba ikimenyamenya yuko Imana nzima iri hagati yacu. Kandi nibaza yuko dufise uburenganzira, nibaza yuko dufise uburenganzira. Kandi azica kuvuga yuko ari ibintu umuntu yibaza bitahari. Iyo umuntu yumva ubushobozi bw'Imana ku bwamwe mu w'Imana, kandi ahejeje kubwiyumvamo agaca yumva muri we aranse kubona baheti no kubona ubushobozi bw'umwasi bwose akumva arabwanse, hari indwara nyinshi zirenga indwi ziruta aya mahanga yose twumvise bavuze hano nk'ababansi bari mu gihugu cy'isezerano. Akenshi tuba kwibaza yuko niba Imana yarateguye igihugu cy'isezerano ngo tukaza twibaza yuko hari amata n'ubuki gusa, ariko kandi hariho n'abansi nubwo hari amata n'ubuki, byasaba yuko abantu bagwana. Ntibyari byoroshe kandi tubwirizwa kubitahura. Kurundi ruhande rumwe ni igihugu kirimo amata n'ubuki, kurundi ruhande naho ni igihugu kikikijwe n'abansi, kandi turashobora kwizigira imfashanyo y'Imana. Kumbure ko mwe mu Imana, kumbure ko mwe mu Imana niwe yari kuri Samusoni, mwe mu Imana niwe yari kuri Samusoni. Turashobora kubivuga mumbabarire, kumbure ko atari uburyo bwiza bwo kubivuga, kumbure ko twoshobora dusomye inkuru zivuga kuri Samusoni. Izi nkuru ni inkuru zidasanzwe. Aravuga hano ngo maze mwe muhora watangura kumucanira ari mahane Dani. Abacamanza 13:25 n'abacamanza 14:1. Ibyabaye mu nyuma murabizi mwese. Mwe mu Imani yakorera muri we niko byanditswe. Uwundi wari wese ushobora kuvuga ngo n'indi mpemu yakorera muri we ngo uretse mpemu w'Imana. Abazi zino nkuru barazi ibyo nshaka kuvuga. Ariko iki nicyo gihe Imana yarondeye ingene ikosora abafilisitiya, maze uburyo yabikoze ibyo birayiraba. Muri kijya gihe mpemu w'Imana yamanukiye Samusoni, kandi twavimse mu jambo y'intanga marara uhora yaravuze ngo gumano gushika umwe mu Imana. Sinero rya data ubushobozi buva mu ijuru buzozira kuri mwebwe. Byakuze mu gice cya 44 hari ikintu kibiza kunyiganga muri twebwe kivuye ku Mana, ikintu kivuye ku Mana kugira ngo umwami wacu ashobore icyakoze, kandi ashobore kuduha kumva hari ibintu byera duhagije mu buryo bw'impwemu, kandi agireka duhe ukuroranirwa kwera n'umutekano uvuye ku kwizera. Ku ruhande rumwe tumerebe nuko kuntu gutuma twumva turukiye mu Mana, ku rundi ruhande dutere tuje imbere turi kumwe nawe turongowe na mwe muwiwe. Byose tuzobihabwa n'ukwizera kwacu gushikamye. Abafilisitiya nta burenganzira bakidufise ko bavuze ngo turi hano kuva kera kandi tuzoguma hano. Ivyo ntibishoboka. Umwami wacu yaraduhaye amasezerano. Ntituza hano kuko dushaka kuza. Ntituri hano kubera ko twari dukeneye kuba hano. Ntitwizere ijambo ry'Imana kuko tufise uko twavyikoreye, ariko ni kubera ko Imana ariko yabigeze kandi yashizeho ishengero ryayo kuri nosi muri no misi iherezo. Imana yabikoze ifise intumbero idasanzwe, nicyo gituma turi hano. Mbega wowe warashatse kuba uri hano, mbega wewe jewe narashatse kuba ndi hano. Hari uwakubajije iciyumviro cyawe, hari uwambajije iciyumviro icyo nabyumvira ko. Mbega barakubajije ingene ubuzima bwawe buzogenda mu nyuma. Hari umuntu yakubajije ingene ushaka kureha, ingene uzobureha. Hari umuntu yakubajije ubwirizwa gupima. Ibyo kumbure turashobora kubigira icyo tubikoze ko. Mumbabare ariko muri cyo ushaka kuvuga. Twashyizwe hano n'Imana, kandi ndezwa kumanikira cyumviro muri jewe. Kuko ni ibyumviro byiza bivuye ku Mana. Kandi kino cyumviro, bino byumviro n'Imana yabiduhaye, kandi turabinezererewe. Mwe muwiwe naze kuri twebwe kugira ngo dutahure ko igihe kigeze, ko igihe cyegereje, igihe kiregereje aho Imana ishaka kwihesha icyubahiro. Kuvuga Imana cyangwa kuvuga Imana nzima, abantu bose bashobora kubikora. Ariko igikenewe, ibikenewe ni bikorwa by'Imana. Nibimenyamenya yuko Imana iri hano, ibimenyamenya ntaharirizwa. Nibyo bikenewe kugaragara. Icyo nicyo kintu nyamukuru. Nibaza yuko umwami wacu tazotugumiza ngahatanyishu aduhaye, azobana natwe gushikaho umwansi wa nyuma ashigwa munsi ndava y'ibirenge vyiwe. Nimuhagarare mushikamye, ijambo ry'umwami niko ritubwira. Mwebwe muriko murumva no munsi ano majambo ava mu kanwa kuvugishwa n'Imana, kandi uwo mwete Mana ikeneye kuduha twebwe twese kugira ngo dushobore gutera tuje imbere mu kwizera, kandi tuyizigire ubundi busha. Mbega murashobora kongera kubikora muri iki gihe cyose tumaze turindiriye. Akenshi tuguma tuzungurukira aho turi. Ibi nabyo twaravyizeko. igiye nambara umwambaro w'ishure wanje wa mbere nari umuhungu w'imyaka 12 baratwariga ingene twoshobora kuma tuzungurukira aho turi atari gutambuka gusa intambuko imwe ku yindi canke ibindi bintu ariko twarize kandi kuguma tuzunguruka aho turi ibyo bintu byose twabikora n'inkomezi nyinshi kandi tukabikora dufite umwete nimuhagarika umutima naho twagumye tuzungurukira aho turi naho turavye muri ino si ntitwataye umwanya uko biri kose dufashijwe n'Imana twarashoboye gukoresha umwanya kugira ngo dushobore kuvuga ku isi yose dushobore kuvuga buno butumwa bwiza butagira karohe mu izina ry'umwami kandi Imana izodufasha kugira ngo byose bigende neza kugira ngo ntihagire isezerano na rimwe ryayo ridashitswa umwami wacu izina ry'umwami wacu rihabwa icubahiro amen. Ukundi kose niko bibwirizwa kumera ukundi kose sinizeye inkomezi zanje ariko nizeye wewe amaraso yawe ni yanyiza ibyaha byose ewe mwagazi w'intama w'Imana ndaje ukundi kose sinkomezi zanje sinkomezi zanje ariko ni wowe wenyene fise amaraso yawe niyo anyeza ibyaha byose ewe mwagazi w'intama w'Imana ndaje tata twese turi mu ijuru turagushimiye vuye mu mutima kubwa no masaha utugiriye ubuntu kubwa ino jambo ry'igiciro kandi gera kuno mugoroba naho nyene wavugaye n'umutima wanje wavugaye natwe twese ntidushobora kukureka mwami ntituzigera tukureka kuko waraduhamagaye waradutoranije watugize abantu bawe mwami turi nyegu yawe mwami kandi tuzoguma turi abawe muri kino gihe no mu gihe gihoraho naho intambara ikomeye muri kino gihe mwami naho tubwirizwa kugwana n'abafilisitiya canke ibyo ari byo byose turazi yuko dufise intsinzi muri wewe mwami kubw'ivyo turagweje icubahiro kandi turaguhimbaje mwami naho akenshi umengu uri kure yacu ari kuri muzima uracari kurashira mu ngira umugambi wawe kandi ukora ibyo ushaka kandi vuba byose bizoshirwa munsi y'ububasha bwawe haleluya izina ryawe ni rihabwa icubahiro amen.